Yaga mukenyezi ni kiganiro kituyagira kubijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yaga mukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance. Ikiganiro yaga mukenyezi ni ku munsi wa kabiri w'indwi ya mbere y'ukwezi guhera igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo. Ikiganiro yaga mukenyezi mugikurikira kandi kibiriraho ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook rwa Radio Inzamba.
Yaga mukenyezi.
Turi kwigenekerezo ry'indwi janvier umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nzero umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri umwaka mwiza kuri mwese muri komuradukurikira. Turi muri studio ya Radio Inzamba agateka kawe. Ikiganiro ni yaga mukenyezi nkuko nemeje kwivuga. Hanyuma bite Josine
amakuru hari ni meza ndashima umwaka mwiza kandi nawe kandi mbwira nabo turi bariko baradukurikirana umwaka mwiza na ni sawa ndashima
turi kumwe n'umutumire wacu yivuge karibu mwidondore. Turi kumwe nande muri studio ya Jenzamba.
Je urumva mwari mwabuze umutumira jewe ni Pauline Mugisha marakoze kandi ku butumire bwanyu
karibu cyane uri Mugisha. Josine wewe hajya umwaka w'uhimbaje guturanye inzoga?
Oya azonywa mugabo ariko abazinywa ndavyumva ndabitahura.
Bodi weho
sinze kamura marori ngiye ntobo bibona neza ijisho muri gande
utubira boneka
ndabone kavre
nakaronse na kofe kavre uyu munsi ngo tuyaga kukina nega Josine.
Bon uyu munsi twari twateguye yuko twavugana kubijanye kugendera kenshi na kenshi mu bubare ku mukobwa canke ku mukenyezi ariko cyane cyane turaza guhagarara ku mukobwa bibonwa gute mu kibano mbe byo babifise ingaruka mbi urumva sinzi hano oli koma uvyumva gute
baza kubabwira hanyu
eh yoga none wewe
eh
yoga gute none ubunye hagira gendera akabari
ibare mwibare
ndabaye ndimo nari mu prema yo ubushobozi buhari
yego nyene nakayoga nyene gakubita
shaka yiri karajyo shaka bakora kazi wewe nakoze
wewe shaka uragaye ugaruka he
ndakaje nyene
ubwo kuye he uragatuma shaka
bakoze bane so gakaje uyu no
none nkubu wewe kuvuze yuko rimwe na rimwe uraba agacupa byo tuvuze agacupa tuvuze se bihaje niba biri mu icupa tuvuze akazi
inzoga
umuntu yagiye mu kabare akaja mu kabare benshi twumva ko ugiye kunywa inzoga ariko
ni fanta ariko ari abayinywa bagiye mu kabare vraiment abantu barenganyara abantu muhurira mu kabare hari umuntu ugenda gusangayo kubera ariho yaguhaye gahunda kahubwira ngo je ndi mu kabare kanaka kuri pivo ngira ngo nkuko kandi ari hari uteza kumubona ari ibintu muvugana nk'iby'akazi urahamusanga ushaje ukanywa amazi canke niyo fanta uyibonye numva ngo byarudi hari ukuntu biko biragorana n'ibindi n'ibindi bikuru
ariko ngabo ni nuko hariho kunywa urumva uranywa mbwa babuze harekanwa cishijemo ngo ngenda ngo rimwe na rimwe ariko rero hariho ivyo turiko turavuga kenshi na kenshi urumva rero ukaso usanga hariho abavuga bati mbega kenshi ni kangara bo kunywa inzoga nyinshi ntiziyingana gute urumva mbega guteramira mu kabari n'umwanya ungana gute urumva ibyo bintu byose umuntu aca agire aca nibaza yuko wotubwira we kubwawe nyinshi ntizingahe guteramira mu kabari amasaha uvuga uti ayanye ni meza kumwigeme n'ayahe bintu.
Bon kubwanje nko kumbajije Josine urakoze kuri cyo kigazo nibaza nyinshi n'izo umuntu adashobora gutambukana neza ngo ashikane kumuhana indishyi atashobora gutambuka sasa byo biba byarenze hanyuma amasaha yo kujayo butarira cyane ashoboye nko kujayo saa 12 akaba ariyo akadusoma utwo tunashaka usoma n'akabrosheta akabonye akakapiga agaca atanga saa 2 c'est bon je numva atakintu
dufate rero ni wa wundi rero chatonda kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane
eh abumva abakobwa buburega n'ubashi basigaye bameze ngiye kuraba mu kibano cyubo urabona n'intuze nyazarahindutse biko myaka yagira genda inderi rahindukira gabanukira kitukira subire kagira gute abakobwa tubona cash cyane cyane muri kino gihe ubona uyu munsi aratonda mu kabare ejo agasubira ukumva yamana programme yo kuja mu kabare ko afise banaka bamutumiye canke bikagenda gucyahanye wewe ubibona gute mu kibano umukobwa anywa inzoga na akanatonda kenshi no vyita gutonda kuko grema ntabara nakazi mugabo ugasanga cha wibaza none wewe uvyumva gute uwo mukobwa none
Rabaja hugo sinzi abikinda barondera atari inzoga gusa canke iyo nyama vre. Yarashaka ko ari karondera nk'umusheri hari abantu bagendera yo barondera mu byanze. Kuko yize yako nyine ikukazi ko taho yahabonye. Ukazi yo bari karakora nyene mu masaha y'umurango nyene umutaga n'umwinga mu byose ataho yahabonye. Tuvuga je ka ntembere mu kabarenda abandi bantu rero baje mu tubare. Baca basangira bakakundana ngira ngo ariko rero basa. Ibyo muzo bivuga ikindi gihe vre bagire.
Nkuko kandi bakaba baje mu kabari nabo ni histoire nabo nyine hari bagenda mu bintu by'ubushira soni byinshi
ndabaye kwa dukurikira mu dukuri ikigombe tapo
ariko nzi tutaze kubona abo bakobwa baje mu kabari ingaruka mbi bahurirayo n'izihe ko wumva urumva baragenda ntibanywe imwe kandi ntibanywa zibiri sivyo hari uno ushobora kugenda mbere akanywa n'imwe canke akanywa n'izo zibiri bivana n'ingene umuntu aba akonseva kabare indero afise ashobora kwigerera ari umwana w'umukobwa kunywa inzoga sibibi sivyo tuzosanga abantu benshi bazinywa ni benshi cyane bazinywa mugabo kamem ugasanga aranyoye imwe anyoye zibiri ariko hari n'uwundi agenda ugasanga imwe zibiri zitatu zine sivyo uyo muntu kenshi na kenshi arahura n'ibibazo ko ari kuko inzoga murabizi yu zinyoye hari aho batwenga baborewe aho barira baborewe hari n'undi aja mu bindi akagwana canke akagira iki ingaruka mbi umukobwa umwana w'umwigeme ahura nazo mu gihe yaborewe n'izihe
gushura shutswa ku ngufu nyene ibyo kuko yaba yaborewe kuko ndumva ntaba mfite ubwenge bwo kumenya uyu muntu mbega ntwaye hehe ibyo byose ntabyamenya nta bwenge bwinshi aba afise muri uwo mwanya donc kuborerwa vraiment si no bibifuriza bakenyezi bigeme mudukurikira
yego mugaba utaraza kure
utaraza kure rero reka twumvirize kano karirimbo ntuzenya sa kugimana adushimwe kagirimbo kavuga gacupa keza kamwe ka
kama none
jumala none bibiye bimotsaho ni chanza kinyi ndera mukabari mwa
oya yikuri twese nitukaye
tukagendera none tukagendera muko kesha ari musanga tugenda kurondera aka
prochain pe kuno bonne
kitwa gatsume mate
Dari kurira kaze Anija namu mufoka Gachupa kenza Gachupa kanye Nikura nyende jiwaye Gakurete Ndiye meje Nashaka kwisu virako Ichaka chiva Ichorezo Inyota yomu jichuku Mukagatare Nawe ngora muyizizi zirambumba gacupa keza gacupa kanye ikuranye ndiwaye yakuretse ndiyemeje ashaka kwisubiraho imburirabwa umuza joro gatahashaya kurika imbere n'inyuma naborewe tuparyanje turi kumwe katupakeza katupakanye ikuranye ndiwaje ndakuretse ndiyemeje ndashaka kwisubira ho buriwe safa sicyashaka yenzire kitwa umutobe imitobe yo siteri shavu fanta kokana kamata vino ibaba vino itwa musa hange umimerere marayika w'ibitotsi gacupa keza gacupa kanye kuranje ndiwaje takuretse ndiyemeje ndashaka kwisubira
karirimbo kakuryohega wose
ariko je burandenganya wala
aka karirimbo wanyoye nibaza wanyoye gakenya nibaza koko chaka kugwa neza
ngo nakabaye kandi ngo ngenda
ibaza okay bom Oli hariho mugabo abantu twarondeye turaganiriza turabaza ibijanye ningene bumva kugendera kenshi na kenshi ku mukenyezi cyane kumwigeme cyane kumwigeme ukuntu bavyumviyo agendera mu kabare kenshi baratubwira nabo ukuntu bavyumva reka twumvirize uyu umwe wa mbere atubwire ukuntu wewe abibona ego turaza kubandanya tuvugana ivyo ukuntu wavyumvise
Anje, nige makwenda kugendera mu kabare kenshi akiri umwigeme kugendera mu kabare birashobora kumwononera ariko icyo bishobora kumwononera kuko arashobora kuhakura ingeso zitari nziza canke ingeso zitari nziza agahava yibijyana abandi asanze canke mu byo kunywa burya uko umenyereza umubiri cyangwa uko umenyereza ubwenge bwawe mu bikorwa byawe ukora niko utera umenyera ibyo bintu urimo niko utera uzobera muri ibyo bintu urimo rero kabare nta kindi kore kwa taruko cyo kunywa bibaze kunywa rero ahubwo bishikukaborekwa iyo aborewe urumwigeme birateye isoni bwo kumera nk'uwataye akaranga k'abarundi kazi kandi hayo n'umuntu yo kukomwe ariko kubera yabonye myitwariye gukunda akabare akakureka
aha hari hakantu yavuze ngo usanga wamenyereye donc wafashe habitude yuko ama ukumva mbega nk'ubu tuvuge wewe uragendayo Mbega ntibishobora gutuma ugenda uyirutruva ugama umvumengura shaka kandi kandi icyo biganiro byo muntu uze mu kabaro usanga biryoshye sije gahore
yabivuga no kugura kumwe
ohanje ubona rero ubunye ufise umuntu aryoshye icupa ehe muraza murabonana muza murabonana eske ntibigera ahantu ukumva umenga guteramira muhira gutaha kare ukumva ntibikikurimwo ukumva
nk'ibikubaza nka jewe jewe kuganira
ha wewe
je kuganira rero naragize imana ndaze kwigerera bre nagenda nkaraba niba tubaye two tubiri niba bose ndava ndababwira kawe mutwonywa ngo nikurugero rero kurumva hari utwo shobora kunywa nkumva komeze neza atajo no naho hano mukabara atari byanze usigume na guyibira huri utamena ntuza amavidanje y'abandi utasigu donc utagira ibintu ngo nona vraiment usigaruza urariha ibintu bitari biri muri programme alors hito genda zishikanye nkazinywa ndashobora kubandanya nsoma ngira kunywa amazi en fait acanywa amazi ukazigabanya Ahubwo batangije kandi bavuye. Utuzinyo gatoya umva ukazigiriwa sente no kutugenda no kugira. Ukatuzigirira rero ushatse ugasubira no mu nyuma rero amahera yari ahari. Atahari ariko utahe da.
Bo uwo ni wewe rero. Ubwo rero hariho umva hariho abantu bashobora kumetriza kwimetriza akavuga ati hanye ibinye sindenza ndagenza gucya na gucya na gucya. Mbwa hariho abandi rero usanga bigoye ugasanga Uyu muntu hari ikinavuze ati ugasanga yigiyeyo n'ingeso mbi urumva ugasanga yari wa muntu yarahindutse apre igiye kingana gute umwaka iki ugasanga vyo ntiwemeranya n'uyu muntu kuri
barahari barahari kamana abantu b'umutwe mu twafete no konda vita jewe mbabarire
ngira nturamenya sese kunywa
amazi ni baramenya ko bazaba ragabanya
kandi ukuntu baca bagugura bakaginyaruta bagana byuta
umengo ari ndumva ko yirukanga na masaha eh atponyo iburo buhoro bakamanuka neza kabisa ntimva nikagukura mu batabo
eh eh hari akantu bahora bavuga ngo uyu muntu ngo atiguriye inzoga ngo ara Tomera ngwanywa nyinshi abagira kamushike ni ngombwa
ngombwa
ngombwa ngombwa kufite kubera batayiguriye rumva nkaho rero sinzi ko abakobwa nkabo ashobora ku ngira mu gahari babazikomere
byose ngira ni kumenyera wabugani wamenyereye ikintu umubiri wamenyera umubiri wamenyera ukamenya gute na kabisa niba ruzi uyihaye iyo mibiri uyihaye namara uducupa tune nk'uyu munsi ukazabandanya exercice abantu nta mafete mazoezi umubiri uramenyera umubiri uramenyera ukaca ubushika rumeze neza utagica kwaka witi karaboro buhoro witi neza
vreme
no hanyuma uzokongera ugira
ati umubiri wawe uzimenyereye ego urabivuze umva ushaka kumenyera inzoga zine ejo bwaca ugahindura
udupeti ariko urashe n'udupeti
n'udupeti ejo umvuve kuri zine ugiye kuri zitanu ugiye tukamenyera zitandatu indwi uri umwana w'umukobwa biherera hehe ya habitude
hari abantu bakarira bashinyotarira bakarira vrema none
ahubwo
rero ubanza nanyotewe
none gahori oya ivyo bintu uri kuravuga navyo muganda nje hari ikintu umugabo numva ntemeranya nawe none muntu basi iyo ariko ukuvuga ngo arakarigwa n'inyota kuyigura akaza kunywera muhirano ninyo tanihera
chanke nizabindi
baba ndi nabo muhora muganira bamwe mahora muganira nyene mu kabari uyu munsi umbabwiye ati umvinira uyu munsi muze
miyadutangira aho sava aho ni bon
ati ndi ho bigira misi yose
ngira ngira cyane urumva kuko muhira deja ntizigoma zikanye hariyo nk'umuntu adafefiko ntizigoma zikanye neza ho mu kabari baguma bakanisha ibije bien
biriho ku mubiri ku magara
kuri
no mu kibano
abari ku yo ujya mwana kwa naka bashaka boregwa ragira gute bataha mu gitondo ibyo birahari
kandi aho tahore niho tuca tugaruka bya bindi ngo nota haryari
yego genda mu kabare uryohegwe mugabo wibuke gutaha kandi umwe na zikenya urabe n'abakuru aba
nyene wigerera fete ariyo nk'iyi ku muntu zaba ari kamwe
umukobwa nene twamubwiye kigaye we wumva
umukobwa ubwa mbere abanze akorera amafaranga ashobore kuvyigurira vreme kubera ni abagenda asohoka nk'ubu mu kabari akagenda kugira bamugurire abandi nta ciza kirimo kubera n'ukuri
urumva ngaho onye rero hariho aha abantu twame turayaga mu gatondo bashimikiye cyane kuri ivyo byo kuvyo nuko vy'amafaranga reka tubanze dusubire turuhuke gatondo dusabe inoso kubw'Imana arabe ukungene atumira mate dushiremo akaririmbo hanyuma she tugaruka twumvirize uyo muntu ivyo yatuyagiye
Thank you.
Olivia, kumvize uyu muzenya twacu uyu mushinga naye twaza twabajije kare mu gatondo. Umva yavuze yaravuga ibijya byose twavuze yuko umukobwa aboneka nabi mu kibano iyo inzoga nyinshi yaja atemberera cyane mu bubare. Aravuga ati mbere iyo gendera mu kabare kenshi harahusanga ari umukobwa ashobora kuba adafite akazi hanyuma ntaguma ashaka aba bamusororera gusa sibyo ifoko nawe arondera akantu amahera yo gusorora yamashaka kurondera ayo mafaranga reka tumwumvirize gatonya cyo dusubira tugaruke
neza na neza sivyiza sivyiza kandi sivyiza na gato umwigeme amenyera kuzaraba ari mu kabare ikintu nyamukuru naho yoba bagiye gusorora nuko imisisi adashobora kuronka ayasorora mugata bashobora kuronka ayasorora imisi yose mukaba akabakunda kujyayo ahurirayo n'abamusororera mugabo bakamutwara mu nzira zitarizo zitandukanye mujya mu make sivyiza haba mu buzima haba no mu kibano kuko byasabwa yuko aba ari muhira agatunganya ubuzima na kuko niho yigira niho yigira ukuzobaho kwa kazoza kiwe
uri umukobwa agiye mu kabare yanywa zanzoga nubundi nkuko aje kubivuga ararindira yuko bamusororera yamari ko aranywa zo bamusororeye sivyo kwata marafise ejo akarondera kuja kuyarondera amafaranga nako kugira ngo aboneke nk'abandi asorore nk'abandi wowe byumva gute kenshi na kenshi je mba numva ngo harimo hashobora no kugira bavuga gute kwa adopta ingeso y'ubusuma gasanga mbira nk'ubunye abonye nk'agasanga mira kadezura nyina katwara ubunye bavuga
gute yego birahari byongira ngo biba bimeze rero nk'umuntu ashobora kuba ari nk'umunyarumo gi pardon urumva koko nk'uyu abakeneye aronke doze yive atashobora kwironka mu mahera yo bakorera kubera n'akazi urumva usanga atana kukitonga neza uhora muri mu gasibe kandi hindani Mishiyose kukazi n'ubugishobora gukora akazi kawe ujejwe neza.
Iyo ugataha kare kugira ngo
nyinjye mu banzu cyuka mu kabari. Ariko ukabona gatonze ho sanga pusa gute. Ariko ubuntu afite yo wabihafite ingeso mbi utaba uciyitayeho ngo umesa gahuje kawe ukagorora imbere yo kuja ku kazi. Ugasanga nyine ntugisa neza ntuseshuka nyine no mu kibano burema batakikubona neza ariko ushobora ubaye ushoboye kuba ukorera agafaranga kibawe ugashobora kuja mu kabari ukigurira utwo ushoboye bibaye ngombwa ukagurira umuntu umwe bacanke babiri muri ko murasangira ukagura turne niko tuyita turne imwe ubundi akagura iyikurikira ubundi yindi bikatutaha nyine ukataha bumeze bien mwaganiriye mumeze neza ugisa neza kandi utamaramara hutaha kwa
mbeori hombeshe kandi
mama ndabiri
none nk'ubu unye wewe wavuze yukuranywa dukenya mbega utaratangura kwikorera ngo wironkere udufaranga hoho waragenda mu kabare warafrequenta kabare rimwe na rimwe canke ukavuga uti ndanywa kayoga iyo bakanguriye canke ibyo wowe witanguye uvuga uti udafite amafaranga yanje ndikorera
nta kubeshe nyine je ndumva rero nagize imana natanguye akazi ntarakwiza na 18 neza ariko ari umwaka nkwiza 18 ni kuva ico gihe rero lasha narakigiriye kabisa
ndabaye major
ota ko mutaba muhira ngo bega murana gasaranga gucyango hari yo anniversaire ya naka abana ushobora kwigurira ka petit kawe ezo kinyuye na ugataha nawe wabaye mu banzi ni ico nyine mu kibano niyo sosiale nyine afite hanyuma rero imbere y'ico gihe naho ushobora kukigurira naho nanza ndasoma ku gapanashe ka mama ndavugira gapanashe ati kera ariko bre
none nk'ubu ntizakugwa kuti ndaguze ako kantuze mugabo zirabisha zirarura narimenyereye agafanta
Ne
neza muhira ta probleme ushaka soma babizi kandi kugasoma atari byanze kugira ngo winyegeza kuko icyo ukora winyegeza afite urarenze
ego ego
icyo rero abakenyezi mutumbiriza abana banyu mu bahindero nziza bema yo kunywera muhira
ariko rero mugabo kandi kindi naco je nibaza hariho ivyo vyo kunywa inzoga n'ivyo mugabo hari kindi kintu nkuko kumwe umuntu yavuze ati amahera ayakura he yo kuja mu kabare hari ikindi kintu ugasanga n'umukobwa ntanywa iyo nzoga mugabo ugasanga ni wa muntu akunda azogende mu kabare akunda bicare baganira gira ikindi nta akumva umenga kuba muhira biramwanuye ugasanga ashaka kuja kuguma je mu kabare hamaronka ko ka brochette aronka ko gafiriti mugabo ugasanga vyageza aho atanguye kumva ko abikunda kwama agenda mu kabare nubwo atobanywa izo nzoga cyo gasanga ngo ndukeye mugabo urumva mu kibano baramubona barabona bati ya mama ntuzenye
uyu none biba bikewe ni cyafite umwana muhira nta kunda
ngashaka cyangwa ugasanga ni wa muntu akunda ntirigarangira cyane
yo
mu kabare yo yirigara cyo mu kabare
n'uya hari
n'ibigara ari hari
n'ibikwibuye kwibarara bema utarira usaho gatsinze umuntu kuko ho buri hasi
cyangwa ugasanga akunda kabushete n'agafiriti none bwo ntibigira
nagataha
ngira ni mugabo nibaza yuko wewe atagukunda kugumaho ya ya ronso two yifuza kawongera tumeze kimwe
yoko ni wewe wari kuvuga
nibaza okay turi ko turasa nk'abagenda basozera muri iki kiganiro cacu hariho uwundi muntu twaganiriye nawe nyene twumve ico avuga ko kandi cyane cyane twakunze no kurondera abagabo kuko nibo babona abakobwa nibo babona abo bakenyezi nibo bagira na critique nyene bari batura abadolekta yo niko novuga ego reka twumvirize uyu wa gatatu
nta migeme yo kwaba mu kabare ibyo ntaho byakabaye bendaretse no gutembera mu ndero y'urundi nta migeme yo kwama mu kabare sinumigeme gusa n'umugabo cyangwa umuntu w'umusore aba mu kabare burya nta nderi kuya bafise umuntu w'indeye kuye n'umuntu nyene nimba giye muri aho kabare nimba rije cyo kwagiye kwaka agenda kanywa hamagata ariko ntiyame yo misi yose aho ushite ku mwigeme ho urumva ko ari yindi dosi biboneka nawe mu muryango aba mubona bose babona kumwengana umuntu atagira indero bazi mu minsi yose ko ata muntu yaje mu kabare w'umwigeme wagiye kuinzoka hama jambere yaje abigeme bakaba bagenda ubu ego ubwiye rimwe gusa sawa mbwa ntuce wa maye misi yose tonda misi yose abantu bakubona misi yose cyabereka ko atandero ufise kandi muri cyo gihe biranagora no kugira uronke n'umuntu mubakana kwa cyata kwiyumvira nabi cyeshwa cyo mu mutwe yawe cyo bafuta kuva ko buri imaraya naho atatabyo ubu ufise mugabo bakubona waba mu kabare ishusho ya mbere babiha nibyo nta yindi
ego uramwumvise hariho ikindi kintu nibaze yuko turi ko turasozera hariho icyo bavuga baje baranaguma basubiramwo kubijanye nuko ushobora kubura umugabo umugabo ugasanga abantu bose bavuga ati njye muntu yirirwa mu kabare njye muntu yirirwa mu kabare ugasanga aragutinya kugushira mu nzu mbega ivyo ntibintu ntushobora gutinya ukavuga uti uyu ibi bintu byotuma ejo hariho abantu badodora iwanje
Kuko babuza kudoda
sasa. Wewe eh kuko babuza kudoda.
Oya je ara rekerero ni bari ivyo.
Izo ngere na.
Ehe. Mama bashaka kuza kugira niba dusororera mu bona bamenye aho twahaye. Eh je nibaza. Ni byose ni kwa kundi kukwigerera.
Kwigerera.
Ashobora kunywa utwo dukeyi cyangwa yari yifatira naho ka projet ari fashaka.
Mhm.
Nico kiyago nyine umuntu abakunze ko bari kumwe nabandi bari hamwe bayaga bameze neza bitereje inkuru ari cyo kintu kimugenza hanini uyo muntu aramenya rero amasaha yo gutaha bidasa nabi nyine ibyo byo kuvuga urumva nk'uyo munyanyi yari yabahaye yabishuye kuri donc ubu twari tumaze kumviriza mu kanya twumvirije nk'uyu urumva avuga ngo ibyo ngo ni ibintu byazananye n'amajambere ariko none Dika bya bikogwa nta bigihari hari umukobwa kija gusenya muri bisagara bya Bujumbura hari uja kuvoma amazi abahari ashika muhira amakara barayakoresha na shikuti rero mba bya bikogwa nta bigihari byo kubagumiza fete muhira ngo bagume bahari ibyo bayakoza kubura mu kigo koropa aba yabinyarukije byahize nibyo bikogwa bibagumiza mu nzu je numva tawe babihari kiretse yararonse nk'akazi akora na kwa mazi waka kora nawe niyo kwa mari wangu ndavuga ngo yaje wenda tash baje bakorana baciye mu kabare kunye ngo tugende usangire kamwe ngo imbere ubuta buri gihe amavuga agenda tash umuntu ari kindi kintu nawe bamwibaza ko anze byose ni kwa kundi ugerageza ngo mubane neza nabandi rero zongura geregeza ukabigishiramo ikiribye nyine ukagerera byose ku kazi abo bari bashatse ko musangira mukajana gusangira rimwe na rimwe bukemera handu kanta nyine uti munsi jean takare ariko niwo kwa muri oya oya none uyo muntu ni ndatazi kubana na kubera ibyo ari byo byaje nyine byabaye n'amajambere nk'uko avuze nibyo kandi urumva byose ni ukubifata ikote nziza imwe n'urundi ruhande rubikwa rureka fete ruruka rureka
noneho abatwumviriza uri wacu arazi kugerera
bagiye ubwo
ego Bo ikiganiro rero twabateguriye ni ngaha kirangiriye tubibutse ko twari ko tuganira ku bijanye no kugendera kenshi na kenshi ububare ku mukobwa canke umukenyezi mbega byo babibonwa gute mu kibano mbega byo babifise ingaruka mbi mwumvise ingaruka mbi bishobora kugira aho ni nko kubonwa nabi mu kibano umuntu akabonwa nk'udafise indero mbere bigashobora no kuba byo mubuza kuronka umugabo mugabo naho nyene Olivier yatugiye ko ari kwigerera
ikindi naco Josine nuko twabonye ko uko ashobora kugira ingeso yo kwiba kugira ashobore kwigurira agacupa iyo akaguriwe n'umundi naho bigatuma byo mujana mu buhumbu ugasanga akuye inda yo kundaro iki ari naho ashobora gusanga donc iyo nda yayitwaye ariko umutwumve neza kuja mu kabare si bibi ni byiza kunywa si bibi igikuru no kwigerera nkuko mwagiye murabyumva
ego reka rero tubashimire kuba mwateramanye natwe dushimire Oli Mugisha wacu wakoze cyane kuganira nawe byari biryoshe eh amatsha tubandanya haha
ego nashamo tanwaya ubudaga mara
twakunyoteje tubabishye
ego bashimire
twari kumwe rero ku kiganiro dushimire abadufashije mu hinga bw'ivyuma Théodomir Manirambona Janvier Niyonkuru na Innocent Kugimana
kuri micro mwari kumwe na Josine Kaze wa Radio Inzamba hamwe na Darlene Irakoze wa Television Renaissance irindi sango rya kino kiganiro ya gamukinyezi ni tariki zine z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka turimo ndangize kandi ndabifuriza umwaka mwiza
ciao
bye bye
Chari kiganiro ya ga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.